nzanira byo ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Burundi yatangaje ko hari abantu bajya mu mitwe irwanya ubutegetsi ariko yitarigaragaza.
Hari n'abandi usanga bajya mu migwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano turutse mu bihugu duhana imbibe.
Sylvestre Nyandwi, procureur mukuru mu Burundi. Leta y'u Burundi kandi yemeye kwakira inkingo za COVID-19 zizatangwa na banki y'isi yose,
yaba banki mondiali cyangwa uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika, hanyuma bishitse umwene gihugu uwo ari we wese akifuza kuruha urucanco akaruronka.
Tade Ndikumana, minisitiri w'ubuzima. Afurika y'epfo igiye kohereza abasirikare hafi 1,500 muri Mozambique gufasha igihugu kurwanya intagondwa zigendera ku matwara ya kiisilamu mu ntara ya Cabo Delgado, aho abasirikare 1,000 b'u Rwanda bageze mu ntangiriro z'uku kwezi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe Venuste, mwiriwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afurika. Afurika y'epfo igiye kuzorungika abasirikare hafi 1,500 muri Mozambique gufasha icyo gihugu kibanyi kurwanya abajihadiste mu ntara ya Cabo Delgado igwiriyemwo umwuka wa gaze. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa gatatu, inama nshingamateka ya Afurika y'epfo yavuze ko Perezida Cyril Ramaphosa yatanze uburenganzira bwo kurungikayo abasirikare 194,095 bazoja kugwanya ibikorwa by'iterabwoba. Ibitero byariyongereye mu buraruko bwa Mozambique mu mwaka uheze, ivyateye ubwoba ko bishobora gutandukira no mu bihugu bibanyi harimo na Afurika y'epfo. Afurika y'epfo ihambije Botswana, yarungitseyo abasirikare bayo ku munsi wa mbere, hamwe n'u Rwanda rwarungitse inteko 1,000 mu ntango z'uku kwezi. Abategetsi muri Sudani bavuga ko hafi impunzi z'abanyetiyopiya zirenga 3,000 zahungiye muri Sudani muri iyi ndwi, inyuma y'aho intambara mu ntara ya Tigre muri Etiyopiya itandukiriye intara ya Amhara. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, umukuru ajejwe iby'amakambi y'impunzi muri Sudani, Alfati Mogadan, yavuze ko ibitigiri by'abiyandikisha basaba ubuhungiro bigeze ku bantu 158. Nyinshi muri izi mpunzi zishasha bavuye mu ntara ya Amhara ihana urubibe na Tigre, hamwe no mu ntara ya Alfashga iri hagati ya Sudani na Etiyopiya. Abanyetiyopiya hafi 60,000 nibo bamaze guhungira muri Sudani kandi bari mu makambi yo mu buseruko hafi y'urubibe na Etiyopiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makungu, itegeko ryo kwambara udufukamunwa ryongeye gusubizwaho kubicandagishije umugera wa corona. Muri leta z'umwe za Amerika mu bice bimwe bimwe by'igihugu ahibonekeza abandura bashasha ku bwinshi hamwe no mu buzi. Hambavu y'ivyo, kwicandagisha umugera wa corona bigiye kuzoba itegeko ku bakozi ba leta, abatazobikora bakazotegekwa kwama bisuzumishije nk'uko vyitezwe gutangazwa na Perezida Joe Biden kuri uyu munsi wa kane. Ibi ni mu ntumbero yo guhangana n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Delta, buriko burandukira abantu ku muvuduko munini. Umugera wa corona umaze kwica abarenga 611,611 muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ku munsi Amerika yahimbaza intayo yo kwikukira mu ntango z'uku kwezi, Perezida wa Amerika Joe Biden yari yavuze ko igihugu cyateye intambwe mu kurwanya uwo mugera, ariko bakavuga ko ategekanya gusaba ko abakozi ba leta barenga 2,200,000 bacandagwa. Amerika ubu ironka abantu 60,060 bashasha bandura buri munsi nk'uko leta ibivuga, mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu handura abarenga 12,000 buri munsi. aya mategeko mashasha ariko afatwa inyuma yawo ku munsi wa kabiri ikigo cya Amerika kijeje kugenzura no kugwanya indwara CDC kivugiye ko byagaragaye ko n'abasanzwe baracyandazwa umugira wa corona bashobora kwanduza abandi mu gihe bo kwandura tukira muri Amerika utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Belarusia Sviatlana Chikanoskaya yarabonanye na perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu baganiriye kuri demokarasi n'agateka ka muntu muri icyo gihugu cyahoze muri Repubulika y'Abasoviyete.
Urakoze abagize bigira Imana mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Leta y'u Burundi yatangaje kuri wa gatatu kubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu byatangajwe na prokureri mukuru wa Repubulika. Yanavuze kandi ko hari abantu bajya mu mitwe irwanya ubutegetsi ariko itarigaragaza. Pierre Claver niyo nkuru.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Sylvestre Nyandwi ashimikira ku mitego yatezwe ku ibarabara rihuza imigwa mikuru ibiri uwa politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura hagati na hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya mu mezi abiri aheze. Yibukije kandi amagrenade yatewe mu gisagara ca Bujumbura, ibitero mu bunywero no ku mihana mu ntara ya Mwaro ihana urubibe na Muramvya na Gitega. Igipolisi cyatangaje ko aho hose abantu barenga 50 basize ubuzima abandi barenga bo bagakomereka. Kubwo umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, ubutungane bwihutiye gukora amatohoza ku bantu barenga 100 bafashwe.
Ubushikirizamanza bubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe, amwe akaba yaraheze gutohozwa ndetse yarashitswe no muri sentare kugira ngo aburanishwe, ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa. Ariko kandi mu bwicanyi tubona hamwe hamwe mu gihugu byarigaragaje yuko harimwo ukwihorahorana kubapfa ibi na biriya. Duhamagariye uwo wese yoba afise inkuru ku muntu yoba yaraburiwe irengero canke abo bakora ibyaha by'iterabwoba kubimenyesha inyamiramabi canke parake imwegereye.
Leta y'u Burundi ibicishije kuri intumwa nkuru mu bushikiranganje bw'ubutungane yemeza ko hasigaye hari n'abiyambika impunzu z'abajeje umutekano bakanyuruza abantu.
Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutse. Ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero twasanze ari binyoma. Hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano turutse mu bihugu duhana imbibe bakagenda badasezeye imiryango yabo, bigaca bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero. Tuboneyeho akaryo ko gusaba ko iyo umuntu aburiwe irengero umuryango wiwe wobimenyesha igipolisi canke ubushikiriza manza kugira ngo hakorwe amatohoza.
Aha amashirame yigenga nkuru na Nekavib rutabariza rukanakurikirana bakorewe ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu arahafitiye akango nongono. Maitre Gustave Niyonzima atwara urunani akaba n'umuhinga mu gisata c'amategeko mpuzamakungu mpanavya.
Abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi guhera mu bihumbi 2015 bagiye amazima yonge bakicwa abandi mu nyuma bakabesha ngo n'abantu bambara impuzu nk'iza bajejwe umutekano bakanyuruza abo bantu. kandi kenshi abantu baba babonye uwo muntu agiye bavuga ati ajanywe n'imodoka iyi n'iyi ifisi parati iyi n'iyi muri ibyo hakana amakado disparisiyo forse nico twita negasiyonizme mu mategeko mpuzamakungu mpanabyaha nawe azobibazwa.
Amajambo y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka no gushikirizwa n'umukuru w'igihugu kuri radio y'Abafaransa RFI. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ku ndwi iheze ko atamuntu n'umwe akinyuruzwa mu gihugu arongoye. Ijwi rya Amerika ryarabigarutse ko
antuka asokezo sash ni ya pade disparisi wa Burundi
ati kuvyonzi nta muntu aburi gwirengero mu Burundi canke naho mu mizina rimwe gusa mutuye umuntu yoba yaraburiwe irengero. Natwe leta turarajwe ishinga no kubungabunga gateka kazi na muntu. Iyo umuntu ari inkozi z'ikibi ni inkozi y'ikibi nyene nta mugambwa agira. Ico dukora no gukurikiza amategeko. Nimba ari inkozi y'ikibi dufite uburenganzira bwo gukingira abanyagihugu gukurikirana no gushengeza inkozi z'ikibi zose. Kwizo nzego zibiri zihuza imvugo birateye amakenga abaharaniye uburenganzira bwa muntu. Maitre Gustave Niyonzima atwara ugurunani Kavib.
Ni ibintu rero bitwereka yuko ubutungane butigenga bisa nk'uko Procureur General de la République yigana ibyo umukuru w'igihugu yashikirije. Rero nta gitangaza kirimwo kanatsinda aranavuga yuko ico twakwitareza assassinat Ibre avuga ko ari ibintu vyerekeye gupfa kw'abantu ibintu baba basangiye ico twakwitaregrema de compte habanamba.
Ubushikirizamanza bukuru bwa Repubulika bwaheruka gushikiriza amatangazo nkayo igihe c'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu canya kwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Pierre Clavenyu Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Banki y'isi yose yemereye Burundi inkingo zo kwirinda COVID-19 yubankirasaba Uburundi ko bwategura aho buzazakirira. Byatangajwe na Tade Ndikumana, Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi, mu kiganiro yarayihaye abanyamakuru y'i Bujumbura. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Muri icyo kiganiro umushikiranganje Ndikumana yabanje kwemeza ko hari uturere dutatu tugaragara mu iyo ngwara ku bwinshi kubera abanyagihugu bose badafise uburyo bumwe bivanye naho baba. Ibituma ico kiza ciyongera bamwe mu bahora bafatira imiti iwabo igiye guhinduka.
Tumaze imisi 6 turiko dukora kampanye muri ubwo burego buvuzi bubiri Kirundo na Kiremba, aho twabonye yuko abandura bari baduze kuko mu bo tumaze gupima bose tubona ko ibice 5% ari bo babanduye dufatiye ku bantu 100 kugira ngo bigende neza kurusha abene gihugu ushobora gusanga iyo bari kubafatira imiti muhira badashobora kuronka ingene bayifata bashobora kuja ahantu habonye ne bivanye n'ingene bababayeho. Abo bazoshobora kuronderegwa aho babashira hazotogwa n'abajeje intwaro muri ayo makomine kugira ngo kunde babashire ku miti kandi babafashe kugira ngo baronke n'izo bafungura.
Yaboneho akaryo ko kumenyesha Abarundi ko ibanki y'isi yose yemeye guhincanca Burundi nubwo zitarashika mu gihugu. Iyo banki niyo yandikiye Burundi ibusaba ko yo buronsa izo ncanco nk'uko vyashikirijwe n'uwo mushikiranganje. Iryo kete rero nk'uko abandanya bivuga bari hanahanye ko ivyumviro mu mugwi igihugu babona kwemera ko iyo banki y'isi ibaronsa izo ncanco.
Aha rero ico twashaka kumenyesha abene gihugu nuko imigambi ya leta ni gupima no kuvura abo tubonye bagwaye, ariko leta ntiyanse ushobora kuzana incanco. Abo wese yaba Banki Mondiale canke uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika hanyuma bishitse umwene gihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka. Mugabo leta y'u Burundi nta makondisionalite itegerezwa gusinya.
Bamwe mu Barundi baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika barashima kubona u Burundi bugiye guhamva ibindi bihugu bimaze kuronka urucanco, naho ari bamwe babona ko Imana ari go rucanco nyakuri.
Ubwanje incanco ni incanco mugabo burya hacanca Imana niko novuga twanavyakiriye ndabibona mugabo nta kungu ko ndabibonamwe ko leta yamaze kuvyemera leta y'u Burundi kavyemera reka tuvyakire uko nyene mugabo siyo nzira ku bwanje novuga nti yari kuba inzira ya nyuma mugihe n'Imana yaradukingiye.
Niho abene gihugu turabishima kuko bavuze ibyo kwikingira urucanco rwa korona wamenga u Burundi turi mu izinga ritari ku isi. Urero ko bafashe iyo ngingo tubyakira neza kuko ni ukwikingira kuko Abarundi sibo bonyene batokwikingira ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse
je mu bisanzwe numva ko byo bari byiza cyane kubera byaba bije gukingira igihugu n'abanyagihugu bisanzwe boza rurucanje rumeze neza rukadukingira twoba tutomboye byaba ari byiza cyane
yamara nubwo incanco zigiye kuboneka yakebuye abanyagihugu abibutsa kugaba kuko abandura baguma biyongera mu turere tumwe
ahenshi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bariko basa n'abadehukirwa mu gukurikiza zijya ngendo nziza zo kwikingira no gukingira abandi kiza coronavirus kuramukanya basigaye bona abantu bose bagwana mu nda aho baciye bahana amacenzi basaba bene igihugu yuko kujya gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune kwirinda kuramukanya duhana iminwe kugwana mu nda guhoberana gusomana bijya bintu abantu bo vyirinda
kwigenekerezo rya 27 za kuno kwezi umushikiranganje Ndikumana yamenyesheje ko mu bantu 2971 bapimwe 131 basanze baranduye umugera kuva naho ico kiza cadutse mu Burundi abantu 3,632 nibo bamaze gupimwa abato uyo ngwara ni 6,615 abakize ni 6,670 ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 vyerekana ko abapfuye ari 9 naye abakigwaye uno musi ari 630 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi kuri wa gatatu umufasha wa president Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukingira abagore batwite mu rwego rwo kurwanya indwara z'umwijima umuhango wo gutangiza iyo gahunda wabereye muri zone ya Buyenzi mu rwa mukuru ubukungu Bujumbura inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
Professor Mashira hamwe impoza makungu re mu gisata cy'amagara y'abantu ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu amashira hamwe yigenga hari kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri izo birori mutambukanye yo mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yavyuguruye yibukije ko bihuriranye n'umutsi mpuza makungu wahariwe kugwanya ingwara y'igitigu yavuze ko abakenyezi bibungenza hanini bahamagarirwa n'icivugo c'uyu mwaka kwipimisha kugira ngo ntibazibaruke abana bafite ingwara y'igitigu umufasha w'umukuru w'igihugu yaciye aboneraho gusaba afasha Burundi kongereza uburyo kugira buronke ibikoresho byo gupima bikwiye n'imiti
kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizimbye cyane duhamagariye abasanzwe bashyigikira Burundi mu bijyanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka icyuma bikwiye ndetse n'imiti yo kuvura imigera bikwizwe mu mavuriro atandukanye na cyane cyane muri aziko tugiye kuronka ibitaro mu makomine yose y'igihugu
umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe yavuze ko indwara y'igitigu iri mu zibangamiye Abarundi abivuga yisonze ibitegiri vyatohojwe n'abahinga sobanura hano muganga Tade Ndikumana
mwaka w'2020 abantu 5,539 bapimwe umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B 2,841 ni ukuvuga ibice 16 bari bafise uwo mugera turavugaho umugera C ku bantu 11 n'8 bapimwe basanze 2,246 ni ukuvuga ibice 19% bafise uwo mugera muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa byerekana ko ibice birenga 5% bagenda n'umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B nayo hafi ibice 10% bakagendana umugera w'igitigu mu bwoko bwa C
ubuserukire ikigo ca ONU cita amagara y'abantu OMS mu Burundi we yamenyesheje ko indwara zituruka ku migera y'igitigu ari kiza nk'ibindi kandi kikaba cugarije ibihugu vya Afrika
L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une menace pour la santé
abantu barenga imiliyoni 90 bagendana umugera wacu mu karere mu gihe abanyafrika barenga 2,244 bicwa buri mwaka n'igitsigo kitamenywa cyangwa kitavuwe ku bantu 10 bandura 9 ntibigeze bapimwa bitumwe n'uko batabikanguriwe hamwe n'uburyo buke bwo kugera ku bipimo no kwivuza niko muganga Gizavye Crespin yamenyesheje muganga Crespin arongoye OMS mu Burundi yavuga kandi ko naho hari utwigoro twinshi hakiri byinshi byo gukora.
Les médicaments contre l'hépatite sont devenus beaucoup plus abordables que par le passé. Certains pays, notamment comme le Bénin, le Rwanda et l'Ouganda,
ont igitigu irazimbutse ubugereranije no muri kahise. Ibihugu imwe imwe bya Afrika nka Benin, Ubuganda n'Urwanda byashizeho mbere imigambi yo gupima no kuvura igitigu ku buntu. Ku ruhande rw'u Burundi turashimye utwigoro twakozwe no gutukiriko, ariko naho habaye intambwe haracyari byinshi byo gukora. Nicyo gituma nashaka nshimangire mu guhamagarira abategetsi ku rwego rw'igihugu mu nzego zose, abafasha igihugu mu buhinga n'amafaranga ngo bagire ibishoboka byose abagore bibungenza bipimisha atanumwe avuyemo kandi bije mu bipimo bikorwa imbere y'ukwibaruka kujya kwa sida na siferisi maze n'imiti yameho. Abana nabo bose twifuza ko bakingirwa umugera wa hepatite B bakivuka. Niko yashimangiye ibitigiri bitangwa na OMS byerekana ko abana b'Abanyafurika batarakwiza imyaka itanu bangana n'imiliyoni zine n'igice bagwaye indwara y'igitigu y'abakongataje, bangana n'ibice 70% by'abafite iyo myaka nyene bazingamitswe nayo ku isi. Eloge uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda hashize imyaka itanu hatangiye kuvurwa indwara y'umwijima izwi nka hepatite. Leta ivuga ko ifite umugambi wo kurandura burundu indwara z'umwijima. Kigali, Asumta Kaboyi.
U Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr. Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwiye Ijwi rya Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo.
COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose, mu mikorere yose, ariko tubona ko mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare. Ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de sante imwegereye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho.
Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka w'2016 ariko u Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite, Serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi indwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri 1,500,000 aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka w'2023.
Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho iravurwa yakira, nta rukingo ifite nibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi atatu agakira rwose burundu igashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kuyirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara 1 kugeza kuri 2% by'ubwandu. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira. Usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo, wenda 5%. Usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure.
Uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka w'2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka w'2002. Uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. Usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose mbere y'uko ubuvuzi kugera mu gihugu. Abari barwaye indwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza. Tanako Kariste n'umwe mu barwaye hepatite C.
Namenye ko ndwaye hepatite muri 2013. Byari ibintu bitoroshye na gatoya. Umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi. Akayatanga mu gihe cy'umwaka. Kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abaye inyoye, abandi 60% ntibashobore gukira. Njyewe narubayemo, birumvikana ayo mafaranga si amafaranga yoroshye. Byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite, ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti ariko nanjye ntabwo yangishije byabaye ngombwa ko nwa ya indi yarije twayiguragayo miliyoni n'ibihumbi magana abiri ariko nayo imaze kuza nubwo yo yari ihendutse ariko kuyibona nayo byaragoranaga kubera ko hashyizweho amabwiriza yuko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga bane bari bashyizweho mu gihugu nakijijwe n'iya kabiri
ubwo Karangwa yabashaga kwigurira imiti mugenzi we Mukamuhire Pauline we yamenye ko yanduye hepatite C ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse
nayimenye na 13 bwaje umutware wanjye noneho rero arapfa ariko arapfuye na kanseri kwa muganga bahise bampima nyine banange basanga ndaza rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo ababishoboye 960 bakajya bayatanga byo birananiye nananiwe kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine igitampaye ndakira ni ukuri narakize n'ubungubu mba ndaho rwose ndakomeye ndabasha guhora muryango wanjye uretse ko ejo bundi nakoza gusiga nyine
Dr Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye mu Dr Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20 atarabona ibimenyetso insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti hepatite ntiyategereza uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru kuko muri iki gihe cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika i Kigali
muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo abantu bitwaje intwaro bateze imodoka y'abagenzi mu kibaya cya Rushizi muri teritwari ya Uvira bisha abantu babiri umusivili n'umusirikari wa leta wari umugenzi inkuru irambuye Vedaste Ngabo
imodoka y'ishiramwe rya Okapierre Shadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda bica abantu babiri batwara n'umushoferi w'iyo modoka ari mu ishyamba nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi nije imbere Richard
mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iba i Bukavu ikajya Uvira hari imodoka yari ivuye i Bukavu ihura n'ababandi barayitega barayirasa hapfa umusirikare umwe n'umusivili umwe abandi bantu barabatwara mu gihugu iyo niyo situasiyo twaronse uno munsi ni hagati ya village yo ku Bwegera no mu Nyamugari donke hagati ya groupema zibiri groupema ya Kakamba na groupema ya Rubirizi
aya makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya PVV rikorera mu kibuga cya Rusizi bwana Jimmy Katurubo aho uvuga yuko nyuma y'aho abagizi ba nabi biciye umusivili umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi muri gurupu maremera ahitwa Kahanda umwami wo mu kibaya cya Rusizi nije imbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe
si bwo bwa mbere bahanyaze na nicyo gituma bahashyize iyo pozisiyo y'abasoda kuko n'ahantu izo gurupu arme zikunda kunyaga imodoka zivuye swati Uvira swati Bukavu antuka si bo bwa mbere ukwezi ntigushira badatwaye inka z'abantu badatwaye ibindi bitungwa bagasaba amafaranga kugira ngo babone kugusubiza izo nka cyangwa ibyo ayo matungo n'abantu baza batwagwa mu gihuru
umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Kapiteni Dudune Kasereka mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergent warimo umodoka adafite imbunda ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga Kapiteni Dudune Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana mwumenya yuko bamwe mu baturage barimo badepite bicara basaba leta ya Congo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi butegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'iy'abakongomani
abareberi iyo bambuka iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya bagashika bakabambura ibintu byose ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi bagasanga abantu bari mu mirima bakabaleva aho ngaho nibyo butunzi niho hatunze uvira niho hatunze akarere kacu bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka
Vedasinga bwo kubgaradijwe igihe America uvira mutarakivuye
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mukurikira radio ijwi ry'America buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari mu ntara ya majyepfo mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Rwesero mu mudugudu wa Mwima mwari kumwe na Veneste Nshimimana umunsi mwiza